Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Miliyoni neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 11 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 muri kumwe na Frederica Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Leta y'u Burundi mu ntango zindwi igiye kurangira yarasohoye urwandiko ruvuga kwishyira hamwe rya Buraya rishobora kuba yaragize uruhara mu guhungabanya inzego z'igihugu no mu kugerageza gutembagaza ubutetsi. Leta y'u Burundi ivuga ko yaronse inzandiko zakwiragijwe zerekana kwishyira hamwe rya Buraya ryahaye umutahe ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryagiranye amasezerano n'abantu bari bahawe amabanga yo gutera umudurumbanyo no guhungabanya Leta y'u Burundi. Bamwe mu bantu bahawe ayo mafaranga ngo muri iki gihe barafise umutahe ubutungane ubarondera, mu gihe ayandi muri ayo mashyirahamwe aregwa ko yahawe amafaranga muri iki gihe atagikorera mu Burundi. Ivyo rero byaratumye mu ndwi iheze Leta y'u Burundi yiyamiriza uruhara rw'ishyirahamwe rya Buraya mu kudurumbanya amahoro mu Burundi imbere y'amatora y'umwaka 2015. Ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryagirizwa ko ryatanze ayo mafaranga n'ishyirahamwe ryitwa War Child Holland Burundi, mu gihe mubagirizwa ko bagiraniye amasezerano n'iryo shyirahamwe harimo Pacific Ninahazwe yahora arongoye ishyirahamwe Focode. Yamara ku munsi wa gatatu ibiro by'ishyirahamwe rya Buraya bikorera mu Burundi ryariyamirije ivyo birego bikaba byavuze ko ari ibinyoma. Reka rero tubanze tubumvishe inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza kuri ivyo birego vyose.
Mu itangazo rya leta ryasomwe kuri radio na televiziyo vy'igihugu, umuvugizi wa leta Philippe Nzobona ribasigura ko leta y'u Burundi yabonye inzandiko zinyuranwa mu binyamakuru no ku buhinga bwa none nka za social media zerekana uruhare rw'umwe bwa Buraya mu guhungabanya umutekano mu Burundi no gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abenegihugu. Umuvugizi wa leta yemeza ko naho amatohoza atarahera ayo makuru asa na inzego z'igihugu za zisanzwe zifise ku ruhara rw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu njyane za politiki kezi mu Burundi kuva mwaka w'2015.
Inkuru ziri mu mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe n'ibiro biserukira ashyira mu gihugu bya Buraya aha mu Burundi kuva mu mwaka w'2014 imbere y'imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi byabaye muri Rusama umwaka w'2015. Haravugwamo idonido y'ingenzi ashyira hamwe igihugu bya Buraya byagiyeho amafaranga barundi bamwe bamwe canke bakayacisha mu mashyira hamwe yabo, nabo leta ikaba yasanze ari muri babandi bari kwisonga bateye uruhagarara mu gihugu muri iki gihe bari kwarondegwa n'imitahe mpuzamakungu yasohowe n'ubutungane bw'u Burundi. Izo nkuru zagiye habona zije ziyongera ku zindi nkuru leta yarisanganywe igitohoza zirimo zatumye leta yerekana amakungu impungenge n'amakenge ifise ajanye n'uko hari inyungu zo hanze y'u Burundi zoba ziri inyuma y'abahungabanya umutekano n'amahoro mu Burundi, cyane cyane mu bashatse kuburizamo umugambi w'amatora wo mu mwaka wa 2015.
Turetse kwa ayo matora yahavuye aho umugambi uri ku tegetsi sende defde dukatsinda batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo izi nyandiko zigiye habona muri kino gihe leta ibona ko zije kuyifasha muri imwe yarisanzwe ivuga kwizi.
Izi nyandiko rero zagiye habona zije zerekana neza yuko atayimbeshere shira mu gihugu bya Buraya byamye birota guhindura inzego zitobe n'abenegihugu kugira tereke inzego zivyaduka bishiriyeho. Aho yiwereje iyo nyandiko leta y'u Burundi igiye yajijuka ndanaronka n'inyishu y'ibazo yahora yibaza byo kumenya impamvu zama zatumye ishyira mu gihugu bya Buraya biguma bitera igitutu leta y'u Burundi n'igituma ingingo zose zirafata mu kaniga Abarundi n'u Burundi ryama ryo rija ku isonga mu kuzisaba no kuzishigikira imbere y'amakungu. Gusozera leta y'u Burundi ikaba isubiye kwerekana impungenge ifise kuri izo nyandiko zaraye zigiye ahagaragara ikaba igiye kuzitondera izicarire neza bikomeye kugira ngo irabe isano ibirimwo byo bifatanije n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatika u Burundi hanyuma hageze leta y'u Burundi kazoshira habona ikizoba yashitse ko byanye n'ibiri muri izi nyandiko.
Gushika ubu ibi byagirije ntacu umwe bwa Buraya bivuga ko ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'umwe bwa Buraya y'Ubujumbura byabwijwe ijya Amerika ko Wolfram Veta atwara ubwo buserukizi ataco bivuga ko ahubwo twaronderera ku muvugizi w'umwe bwa Buraya Catherine Way i Bruxelles. no ku rubuga rwa Twitter uwo mugabo aturuka mu Budagi yahora akunda kuhavugira ariko ntacyarashikiriza ico bikora bimwe mu by'ubumwe bwa Buraya bugaya mu gihugu vete yabivugiye mu munsi mukuru wari uwo muryango hari ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka.
Soyons clair, la situation au Burundi n'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015. La sécurité
hagira ati nitubeshanye ibintu ntibirasubira mu buryo kuva mu mwaka w'2015 umutekano naho wagarutse ntushemeye iho nyangwa ryagateye akazi na muntu abantu banyuruzwa n'ababarezwa igufa babandanya kuvuga ubwisanzwe bwanye politike itangazamakuru n'amashyirahamwe yigenga bwasubiye inyuma cyane icyo gituma ibiganiro bihuza abarundi bidakumira bitunganywa ari ngombwa wahoze arongoye Tanzania William Mkapa akwiye gushyigikirwa bidasanzwe ari munsi y'uburongozi bwa perezida w'Uganda imigwi itandukanye nayo ikaja mu biganiro atakirinze gusaba.
Il est essentiel que toutes les parties prenantes démontrent leur volonté politique de participer sans précondition.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'umwe bwa Buraya yatanguye kunyuka rwose mu mwaka w'2016 ku itariki ya 14 ukwezi kwa gatatu wo mwaka umwe bwa Buraya bwafashe ingingo yo kudasubira gucisha muri leta amafaranga ufashisha u Burundi ibihugu bigizwe mu muryango byavuze ko twigoro twose leta yagize mu bijanye no gukomeza demokarasi no kugwanya kutubahiza kiremwa muntu tudahagije. Ariko rero ibihugu bihurikiye mu muryango wa ASEPE bigizwe n'umugabane wa Afrika amazinga ya Karayibe na Pasifike byasabye ko ibihano byafatiwe u Burundi byohagarara ibitumvikanwa ko bikaganirwa ari navyo leta yifuza. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Turasubiye kugushimira Eroje uri kaneza kuri iyo nkuru. Rero muri kiganiro twatumiye umushikantahe uri Nyamitwe ariko ndabona umurongo wiwe utariko urakora neza ntaraboneka. Ariko mukanya nibaza ko tuza kumubona twatumiye kandi umushikantahe Pacific nini nahazwe mwiriwe neza Pacific.
Mwiriwe gusa ari kirutana hagaje mu gitangura bega mwantumiye nka deko numvise ngo waho darongo ifukoze fukodirongo we nandugo.
Oh deka tu sivile moneza tuvuge ko nini nahazwe Pacific arongoye ishyirahamwe fukode.
Murakoze.
Yego. Turi kumwe kandi muri aka kanya na Professeur de Gracias Nkinahamira. Mwiriwe neza Professeur.
Ndagwaye mwiriwe Federico.
Murakomeye.
Namahoro, merci.
Yego, reka dutangure kuri mwebwe nyene mutubwire ivyerekeye ivyo birego mbega ivyo birego vyatangajwe. Twarumvise ko n'ishirahamwe rya Buraya rivuga ko ari binyoma ku bwanyu. Ivyo birego bihagaze gute?
Umaze kubona ibintu biri ku inomero bisinye kandi bivuga n'abantu bikavuga n'amazina bibaza ko kuvuga ko atari byo nuko umuntu avuga ko atari byo ndetse akavuga ukuntu bitari byo kandi bisinye kuko ababisinye barazi ko ari abantu bitwereka n'amazina urumva nibaza ko nibyo nibaza ko ari byo batanguranira kimwe.
Mureka tubaze mushikantahe Pacific ninahazwe ha domwa kurutoke muri ivyo birego ivyo birego vyifashe gute ivyo birego nivyo mu gihe vyo bari vyo ingaruka zavyo nizi
ubwa mbere bwo numvirije itangazo rya guverinema rya leta y'u Burundi je nirivugamo numvise rivuga ko hariho mu byandiko babonye bavuga iyo babivanye bavuga n'ibyo byandiko ivyo arivyo muri iyo tangazo rya leta ica kabiri nuko bavuga yuko abanyaburaya baba batanze amafaranga yoba atuma ngo ubutegetsi bw'u Burundi bukungabana ariko kandi bakaca baguma muri ico gipfungu nta namwe bavuga bataye amafaranga yakoze iki atuma gucya habaho uguhungabana kw'inzego kubyerekeye itangazo rya leta ibintu twanze tubifate gutyo. Ariko kandi imbere yuko iryo tangazo rya leta risohoka twari twabonye ivyandiko tuzi neza ko ibyo nyine bariko baravuga ibyo byandiko bivuga ko ishe byafashije bamwe mu baranira gateka kazi na muntu mu gufasha ko imiryango yabo cyangwa bo nyene basohoka igihugu kubera ko ubuzima bwabo bwari bubangamiwe. Ikintu nagomba ndabwire yuko icyantangaje ari ngende hamwe leta yavuga ibyo ntumva ingene ivuga ngo ni ibintu by'ibitangaza yoba yaratoye nagiye ndabwire ko abari hagati ya kazi na muntu bakigwa ubwa mbere n'amasezerano yo mu 1998 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo mategeko akaba yemejwe ubuserukira u Burundi ari hari bose bayemereza hamwe mu nama ya bose yaoni inyuma ya masezerano mu cyano munani haciye habaho mu bisata bitandukanye ku isi ayandi masezerano bagiye barashiraho kubijyanye no gukingira abahari hagati y'akazi na muntu ni ngucyo nk'abanyaburaya bafite ico bita les lignes directrices sur les défenseurs bazima umwe bwa Afrika burafise amasezerano binayo yerekeye abahari hagati y'akazi na muntu iruhande y'ibyo hagiye harashyirwaho ibigega bitandukanye ku isi bishobora gutabara abahari hagati na muntu iyo babangamiwe
mu majabo
abanyaburaya abanyaburaya barafite ico kigega mbere kizwi no kuri Twitter abantu bashobora kukibona
Pacific majambo
bakete defenders abanyamerika barafise muri Freedom House kigega nk'ico hari kirihira ku isi kizwi cyane kitwa
mu majambo make Pacific
hariho n'indi migambi hari hagati y'Ufaransa n'Ubuswisse
mu majambo make Pacific mu kanya gatoyi Pacific mutubwire Pacific mu kanya gatoyi
ukora bene ibyo bikogwa by'ugutabara abahari hagati y'akazi na muntu iyo babangamiwe nago mbere ndabwire mu kurangiza kuri ico kibazo
Pacific reka ndagusabe inyishungu ngufi cyane gose Pacific mu majambo make cyane gose mwebwe muremera cyane muremeza bakuru avuga ko mwa ronse mutaye guhungisha abanyeshure bo kuri etese
kwera ko leta yagira ibice
ugo ruhara mwara rukoze
sinumvise ikibazo uruhara ruwe
mwebwe mwarafashije abanyeshure guhungisha abanyeshure kuri etese
fokode na muvise navuze muvise bakugamye ko fokode na IPC kigaga ihungisha abantu arizo muvisemo
leka ndabona umushyana he wili abonetse nawe gene wili mwiriwe neza wili nyamitwe mwiriwe neza
nisha makuru
mwiriwe murakoze murakomeye
yego namahoro
yego tugaruke ku birego byashikije na leta nashaka mutubwire hariho abavuga ko ivyo birego bishora kuba ari binyoma nkuko ishira hamwe rya buraya rya bivuze ikintu cemeza abarundi kwivyo birego ari byo niki
Ishambere nimba mwara somye itangazo ubuga bura bwakikirije bivuga hariye bivuga yuko ibi bipapuro izo byandiko bitarije icyo bareshuje bavuze bati twebwe nk'abanyaburaya nitwigeze tugira uruhara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo bareshuje ariko ibyandiko byo birigeza bireshuza baremeze neza yuko ibyo byandiko bibaho biriho ariko bakagira bati gukanze tubikora n'ahandi hose ku isi ibyo rero aho kiyo leta y'u Burundi ihagaze leta y'u Burundi ntivuze yuko ubuga buraya budashobora gufasha umuntu ibibazo yuko cyangwa ibibazo yuko yoba abangamiwe aho leta y'u Burundi ihagaze ni uko ubuga buraya bwafashije umuntu azwi neza ariko arakurikirana n'amategeko kandi azwi neza yuko afite uruhara mu guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi kandi ibyemezo birahari icya mbere abantu barapfuye bishwe nande bishwe n'abantu bagiye mu barabara ninde bagumura bakara mu barabara niwo Pacifique ni nazwe niwe yavuga ati niwe mutse turaruhuka ibyo tuzosubira tugeze n'akaruhuko tuzosubira ibyo rero mu gihe n'abantu baturiwe n'abantu bapfuye n'ibintu byasambaguritse ibyo byose birerekana neza yuko uyu muntu afite uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ikigira kabiri ko bamuhaye amafaranga mu 2014 kugira ngo ashobore guhunga kuko bavuga bati arabangamiwe ni kuki mu 2015 igihe cyo gutembagaza inzego z'igihugu ndetse n'abanyagihugu yari mu gihugu cy'u Burundi hariho amatelefoni yabonetse aho yavugana n'abatembagaje inzego bitewe n'abanyagihugu baravugana ku matelefoni barandikirana mu mesaje ibi byose birahari mu gihe rero bavuga ibyo byose byakozwe uwahari yafashijwe n'urwa buraya ni byo bituma leta yavuga ibiti bwa bundi rero ubuye buraya burafite uruhara mu gushaka gutembagaza inzego zitewe n'abanyagihugu burafite uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi
ego mu kajya
icyo muhore cy'u Burundi gihagaze ntihagaze ku gushaka guhungisha umuntu ihagaze ku gushaka guhungisha umuntu afite ibyo ategerezwa kubazwa kuko karonona amahoro n'umutekano w'igihugu
imbere yuko mpa ijambo Professeur De Gracias Nkinamira nashaka mbanze mpe ijambo mushya ntahe Pacifique ninazwe tubwiye niba mu 2015 yagarutse mu Burundi imbere yuko yari yata yaho yahunze akanya gatoyi mushya na Pacifique Pacifica muranyumva
meruka uwo mutahi bavuga bashize ko je nderuka bawusize ko mu kwezi kw'icyenda mu 2015 ntashobora kuvuga ko ikintu cyabaye mu 2014 ico gihe uwo Pacifique nyabwo ariko aravuga niba ari jewe yari kwarakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi cyari cyambere ikigira kabiri namaze kwivuga yuko ibyo bintu bisanzwe ibyo gufasha abana hagati y'akazi na muntu eka nawe nyene numvise atanabiharira no kuvuga ko ibyo rero byo basanzwe babizi ko bisanzwe ko bibaho muri ico gihe ngira ngo abanyaburaya bo cyabava ko icya gatatu nuko kuvuga ngo umuntu ngo yahungabanije ngo umutekano ngo abantu ngo baturiwe ngo ibiki ibyo byose ivyakozwe n'abashyirahamwe yigenga muri muvuma hato troisième mandat bahamagara abanyagihugu kwiyamiriza ugonyanga ibwibashingiro ry'u Burundi n'amasezerano y'Arusha byakozwe n'umugabo witwa Peter Nkurunziza agakwegera umuvumo ku gihugu amarira mu gihugu amagogwa yose dufise nibaza ko atabo bihuriye n'uguhungabanya umutekano w'igihugu twaje guhagararira ibwibashingiro bagaya amasezerano y'Arusha nimba hari umurateza
ukurikira mushiga na Pacifica ni nahazwe
abandanye tikiza n'inganda n'uyu munsi
aha ku radio ijwi rya Amerika twigisha inyifato nziza prezida w'igihugu bavuga ko ari prezida w'igihugu ntibavuga ko ari umugabo ereka duhe ijambo professeur de gracias nkinahamira tubwire mbega professeur ingaruka zizoba izihe mu gihe ivyo bigego vyo bari vyo ko ari abarundi bafashanije n'amashirahamwe kugira ngo umutekano mu Burundi uteseka
urakoze kwa Federico jewe nkuko nama ndakubwira iyo tuvuganye n'ukuri kuba ndiko ndavugana n'abantu batakindi bakora atari gutukana ku burundero uri umurundi yateyishon reka rero tubandanye tuvuga ibikwiriye urabona uyo Pacifique nyine jewe sindamubona na rimwe n'ibindi nsanzwe ndi Buraya mugabo je namwumvise avuga ku maradiyo namwumvise ku maradiyo ibyo ni ibintu azi nawe nyine adashobora guhakana amajambo yavugana mu mesiyaje yatanga ahamagara abantu kwicana avuga ibintu aho bigeze ibyo ni bizwi ibyo ari byo byose niba hariho idosiye irabishyiramo irabivuga neza cyane amakosa yakoze arazwi mugabo igitangaje ni uko ibyo byose bikora azi neza ko afise abamuteguriye inzira y'ugucamo hamwe bidakunze ibyo ashaka nicyo gituma ubona iyo conversation bayisayiti bien avant kugira ngo babandanye kubikora muri 2015 ibyo si gusa gakinishwa muri ibyo asanzwe hanyuma rero nabyo urabona ibintu birimo de massacre ndetse guturira abantu guhamagara abantu ku maradi ubabwira ngo ni bajye kwicana hanyuma rero ugahita ukava hasi ukabaca ukavuga ukabyemanga hanyuma akajya nawe akavuga ngo ukuntu ndakindazi n'ikinyatire yarashyize ko kuri izo kombansi wagize dufinansima icyo nibaza rero ngo ingaruka yaje ndakwishure ni ukuvuga yuko mu gihe urabona ibihugu byose byari ku isi birafise icyo bihagararira ko hariho sharte de nations unies hariho sharte de conduite aussi de l'union européenne hariho sharte de l'union africaine hariho n'ayandi makonvensiyo internationale notama ari muri Vienne n'ayandi alors kubona rero union européenne yaradutse igatanga kuvuga ngo iriho amafaranga umuntu yuko uzoshobora guhungisha abantu ibyo bintu urumva n'abana bo kuri ETS babimbonera kure kandi barabyivuze barabyiyemerera kandi niho urabyumva bakabategura kugira ngo bateranye abandi urazi byabaye na direkiti w'amashuri baramukuye ibintu byose byabaye muri ETS byarabaye reyeri ibintu bihari kandi nawe nyine ndetse ntazi ntabihakana yuko babonanye nawe nyine barabivuga ko babonanye ibyo rero urumva mu gihe ariko arabitegura kandi akabitegurana hamwe na Union Europeenne kuva mu ya kumukambasi ya 2014 hanyuma akaza kubikora muri 2015 ibyo biyumva ko atakubashobora kuba ntabafise baca kugira ngo babihakane icyo bitumvuga rero ubu asigaye ko haba gukurikiza amategeko kuko amategeko agenga imigenderanire y'ibihugu arahari ayo mategeko agenda ibigenda irahari rwose kandi ayo Europeenne urabona ntiyabihakanye yavuze gusa wari ngo amadokima sokere batwaye kandi ngo twebwe ngo ibyo niyo ngombwa twatwe dufite ibyo bya droit de l'homme ibintu bya droit de l'homme kuza kubigirana n'umuntu umwe agira uti
ndabasabe mumpe nyishu ngufi akanya karihuta reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Didasa. Didasa mwiriwe neza. Didasa muratwumva?
Mwiriwe mwiriwe.
Ndumva umurongo wa Didasa utameze neza. Didasa ego me muri hehe Didasa?
Nanjye nashaka kugira ico nterereye.
Ego muri hehe?
Cyeshi nashaka ndi mu Burundi Bujumbura.
Ego duga ku jambo akanya gato.
Cyeshi tunashaka guterera nuko mbona ibyabaye byarabaye hama nuko mbona bari guterana amajambo ya bumwe bwa Buraya cyangwa Leta y'u Burundi bakaja hamwe bagaterera inyishu ikibazo cyabaye kubera ibyo byose byabaye byasinzikanishijwe n'igihugu batobata bakatureka twebwe n'igihugu batobata bafite imirimo yacu twitegerembya hama abo nabo bahungabanje umutekano nimba boja hamwe na Leta y'u Burundi bakaganira cyangwa bagakurikirana no gutungana nicyo mbona kiza bifasha kwebwe n'igihugu batobata.
Ego medika dusabe mushanaye uri nyamitwe agire cavuze ku bishikirwa na Didas mukaje gatoye cyane gose
murakoze ku mujyango icyo yo menye nuko uwakoze amakosa ntaja mu bijyaniro uwakoze amakosa arakurikirana no gutungana hariho bamwe bafunzwe kuko bari muri izi guhika gutembagaza ibyo bitero n'igihugu abana nabo barahunze bariko bararondeza kandi bategereza gufatwa bitebuke ikindi nacyo nuko kuri ibyo bintu bya vimu bwa Buraya umuntu witwa Peter Schulten ari muri ya shyirahamwe Watchside Holland yaranditse avuga neza yuko iyo kontra bace bayihagarika kuko batanze nabo nyine idahuje n'ibikorwa bategereza gukorera mu Burundi byari biciye mu makosa ayo makosa rero bace bayihagarika iyo kontra nicyo gituma na n'ubwo pacifique yagiye kubonona ko yavuze ati umutahe wasohotse mu kucyenda n'ibyo wasohotse mu nyuma wasohotse kuko hariho ibyo gufatirako mugabo tugira tuti ubu bwa Buraya bwamuhaye amafaranga kugira ngo abundi mu 2014 ariko mu 2015 ayo makosa yakozwe ari mu gihugu cy'u Burundi ariyo ari karagerageza gushyushya ibintu ayo makosa mugabo we azi neza yuko inzira yamaze gucibwa wewe byanze akayigira mugabo bamutakura zanyaka biga zamutaga zande abandi bakiri bato bagasigara barapfa bagasigara bamegwa nabi nabo nyine yamaze kwitumuki niyo naho rero duhagaze tugira tuti ubundi wa Buraya bwafashije Zodwikini kugira ngo zihungishe ni naho Leta y'u Burundi ihagaze nta n'ikindi turimo atari cyo.
Egome Moshena Pacifique ninahazwe mu gihe cyo muvuze kubyashikirwa na Didas eka nibishikirijwe muri aka kanya nyine na Moshena Wili Nyamitwe.
Navuze yuko ijya nyuma je mperuka kuvugana buri nyamitwe mu kiganiro hari mu kwezi kwa kabisa kwa gatatu ku isanganiro mu 2015 no kuvuga arabizi ko mu 2015 nari mu Burundi arazi yuko mu gihe cy'imyerekano yandungitse ko intumwa asaba ngo yipfuza guko twohurira kuri Roca Golf no kuvuga nimba banyagiriza ngo ariho abantu bane ra telefone kumbure nawe yocaje mu bo twaravuganye imbere yuko izo za kudeta biba nimba akoresha amatelefone mu kwagiriza abantu gusa ngomba gushyira ko ngaha muri icyo iganiro cya nyuma twagiraniye yaranyagirije ibyo nyine ngo nahungishije umuryango ngo kugira ngo nzogire imyerekano atamuryango ndahafise icyo gihe ndamubwira nti buriya iyo wumvise imiryango iriko iratotezwa uraryoherwa birashi ugatwenga wumvise bariko baricwa bamererwa nabi nisinifuza ko byo gushikira imana idufashe ntibuzubibone amakuru asumira buri nyamitwe umuryango wiwe nturi ngaho yarawurungitse nawe mumbarize yuko yarungitse umuryango kubera ko ariko ategura guhungabanya umutekano w'abarundi nimba guhungisha umuryango bangamiwe ari ukuba umuntu aba ashaka guhungabanya umutekano muraza bahunze mu Burundi ukuntu bangana muraza bahungishije imiryango muri icyo gihugu uko bangana kuva twikukira muraza ibyago twaciye nibwo byabategetse bamwe bica abanyagihugu muraza amarira abategetse bamwe batera mu Burundi ibyo kuvuga ngo bataganira ngo bahunganije umutekano yewe nge kari Petero Burundi za muri icyo gihe
bareka reka duhe n'ijambo umushe nahe Degrasi as inamira didasi yavuze ko ubu ika ivyabaye vyarabaye kwiye kuraba nyene utungane bwo gukora mu bivuga ko iki mukanye gatoyi cyane gose twafise undi munywanyi aturindiri Degrasi as inamira
uko urabona iyi muntu aziko yakoze ikibi yama ashaka kugira ngo ati ndakinda cikure ku mugabo hari ibyemezo naho birazi bikagomugora nico gituma twibwe tuvuga n'ubundi abisubiyemo uwakoze ikibi wese hari azoza akurikirana kuko ni bibi bidafutwa cyadire ego bidafutwa hanyuma rero icyo nashaka kuvuga nuko ego mbe abahunze bariho turazi ko bahunze turazi nuko hariho abahunze barindiriwe hanze n'imodoka zibakira kuri frontiere zikabatwara ariko icyo nagomba kubona iki urumva umuntu wese yumva atafise umutima utamunekurira niyo tangwane hari abantu baragenda iyo nibisanzwe mugabo nk'ubu uwo baza ati wewe wahunze iki ko Pacific yari ngaha kandi akabona n'abantu bariko barapfa kamenya n'abantu yasize yishe uko bangana cyangwa yatumye batumye bapfa uko bangana none icyo gihe kwatahunze mugakarindira kubona yuko bidashobotse adashoboye gutsinda hanyuma akaba ari yagenda hari n'ikindi rero mugandi abantu bahunze nta n'umwe wobaza abahunze nta n'umwe wobaza ngo akubwire ati jewe nahunze iki nakarandondera nakaramenesheje yarambwiye ati wewe utagitavuye ndakwica ndiko ndakurondera ndavuga ati nakarari kwarondera nta n'umuntu ashobora kuvuga ati hari umuntu yapfuye kubura ikintu n'ikintu nicyo bituma mvuga rero ndi ibyo nakamaho uyu muntu aravuga ibintu bivuga kuko twese twareka
kwa twaribonye turabizi ku byabindi kiretse ko mushora mu kuvuga ko yishe abantu ashora kuba ico ni kirego mbona ko cyo gikomeye cyane gose ariko reka tubanze duhe ijambo umunywanyi wi radio ijwi rya America Fulgence mwiriwe neza barakumva muri hehe Fulgence
bo jewe ndi mu Rwanda
yego me murafite ikibazo cy'imvira duga kwijamba mu kanya gato
yego reka ntangure nshimire nyakwa Pacifique natwe ku byumviro aherije gutanga no ku kubibaza ashikirije jewe nashaka kumutera intege ahubwo ntakangwe n'ibyo bariko baravuga mutama ubutegetsi ariko ubutegetsi ibyo inyandiko yavuze nabyo nyiraza yuko ari iziwe reka ndaje kuri uyu mutumire agira kabiri aravuga ati hariho abahunze bakakirwa n'amamodokari batazi icyo bahunze nagombe ndamumenyeshe yuko muri iki gihe kuri iyi si kuri iki njyana c'ibihumbi na cya mirongo ibiri na kangahe donc turi ku isi umuntu yokwitonda mu byo avuga kuko ibi byose bivuze mwakwirangiye ntibigifuze kubona muri iki njyana kuko avuze yuko hariho abahunze atacyo bahunze n'utangururo bwinshi bw'abantu bahunga icyo bahunze n'abahunze bashaka gukandagurwa n'ibyemezo byinshi hakoreshejwe aciwe narahunze nahunze mba mu ntara ndashimye kuvuga inzira nitwe ko na dokimatashe twa dokimatashe nagiye nshimye kuri kugira ngo hafi radiyo muzamukeneye ndoresiza na komiseri n'utwara imbonerakure muri iyo ntara noneho uwo muntu ariko akakwiye kwiragira amakunga mwumva ngo hari abahunze atacu bahunze umuntu ba mubonye yo makira
ego me le café Jean le café le café muhe ijambo bisigure neza atubwire ngene hariho bahunze n'abahunze atacu bahunze professeur de gracias inamira mukanye gato
nyahubire mane ndego cyane te nayivuze n'ubwo ndabisubira mu kuko n'uyu ariko aravuga uwo mubaza ati mbe wahunze nde uwaguteye ubwoba ni nde ukavuga neza ibyo umutima wahuriye hehe byagenze gute nabyo ushobora kukwishura nibyo ndiko ndakubwira niba bishyitse naho nyine nibyo aba yavuze aba yatubwiye neza ingene byagenze n'uwo muntu yateye ubwoba nibyo yamubwiye n'ingene byagenze hariho baravuga yuko n'ibintu by'amaresepasi n'amapasiporo byatebye baratebye barakimaze kujyaho n'umurango kugira ngo baheze amapasiporo abantu kandi urumva rero umuntu iyo ahunze arinda kuja kurondera impapuro uko nanjye narahunze ndabizi ngene byagenze urabyumva ariko barakora muri pasi bagakoresha n'umurango kugira batange amaresepasi n'amapasiporo kugira abantu bagende urumva hari abantu bari biteguye kugenda bakwiye niyo justification donc je vois vous en plus ya chakabi nuko nawe nyene ubwiwe surgence naje kwivuga natubiye mu nzu yaramubwiye ati wewe urumugeseranzo uzo kwicata ngira gutanga kabasha buza tekniki mugabo turaje meze yuko muri RPA uyo Pacific nina hazwi ya Amerikora aragira kokeza abira abantu kugira gute hariho nabantu bari indirect n'igihe bariko baratumira abantu mu yakabiga n'igihe bariko baratera mu kibitoke hariho abantu indirect mugabo urumva ibintu bari babiteguye ntabyo nomenya ariko urumva ibyo byarabaye ibintu byabaye ibyo kuvunga rero je nibaza ko bufata kwifatira kuri izo nyine bisanzwe by'uko atamuntu n'umushaho ugatiye nahunze naka nahunze iki
yego me arahize imyaka ibiri abarundi bari mu marushwa akomeye ubukene bwarabateye mu gihe Pacifique ivyo birego vyo bari vyo mu gihe vyo bari vyo mwebwe n'abandi bose ku mpande zose boba baragize uruhara mu mutekano muke mu Burundi bariteguriye gusaba ikigongwe abanyagihugu bahagorewe muri iki Pacifique.
Allô?
Munatwumva?
Ego. Icambere uyu muntu mwise professeur. Na lakini ufite damishura ko kubina ariko ravuga umuntu yiba kuvuga ko abantu bihumbi amajana ne bahunze igihugu ataco bahunga. Abantu birirwa baragandagurwa, birirwa baranyurudzwa, abavyeyi buzuye amarira. Ndamwipfurije ko nabibwiye nyamitwe. Muri shinga nawe ni muri professeur nyene ndakwipfurije kwivyo bintu twosubira kubibona ko bitokubako nihagira uwa bazohunga nihagira uwa bazototezwa ngo byatubaye ko ubundi kazoza kazokubwira kazokwishura kuvyo yagiye kuvuga ushobora kwa kuvuga ibintu nk'ibyo ndaragije wawe kubisigaye hariho ikintu kimwe gusa ngo mbagaruke ko ikintu bagumagaruka ngo ngiyerekano ngo yahamagaye kuguturira abantu nabwo nibutse ugandere bwo ko hari umuntu umwe yaturiwe atarabantu hari umuntu umwe yaturiwe mu nyakabiga kandi byaratubabaje cyane ndi mu bantu ba mbere bavyamirije mu byandiko ku maradiyo yaravyamirije ariko ico batabwira abantu uyu muntu yari mbonera kure mu nyakabiga yaje hazanywe n'umukozi w'iperereza yitwa Kazungu igihe ibyo kumuturira biba abapolisi n'abasirikare bari ku
Pacifique muri ko muvuga ko imbonera kuzi bigutirwa
cyangwa bareke kuzabesha abantu
ikiremwa muntu kiyakwiye guturirwa
hari kibazo ngaha kiteza kuzotomogwa umunsi umwe ico rero bakure mu kanwa kutubeshera ngo twaturiye abantu bakure kuko barazi neza ko uko bukeye uko bwije twe twamagara tugira tuti mugahura n'abapolisi mu marika amaboko niba bagira kubandanya muhagarare mwicare ushikaba bareke musubire mubandanye murabona ko araheje indwi n'indwi abantu bataraza mu gisagara hagati kuko mubahiriza uko twabibabwiye iyo biba nkuko biba mu yandi mu bindi bihugu bya Afrika imyerekano ibaye muze muje kubiraho
eh Pacifique nashaka munyishure ikibazo nabajije
bibanze bihagarara
ikibazo nabajije Pacifique
icyo nagira nongere nerekane neza ni murabe umwanya izi mpari zijemwo izi mpari zije kubera ko muri nongi buce dutangura hazotangwa raporo y'umugwi wa ONU uri kugirira amatohoza ku vyaha by'uguhurira hagati y'akazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi iyo leta y'u Burundi yarase gukorana n'umugwi wa ONU
mu kanya gato
ariko basacoba barongera kutuza namwo ibiganiro ataho bifataye byo kudusamaza w'imari ku bumwe bwa Buraya w'imari ngo kubahagira hagati y'akazi na muntu ikibazo ntikiri ngaho
ikibazo
nibitabe
ikibazo nabajije mu shyaka na Pacifique nabajije ikibazo mu gihe ibyo birego byo bari byo
abandi bafaka ku ngufu kubera ibyimbiro byabo bya politiki bagenda basigura abantu birirwa baragandagurwa bareke kuzana impara ataho zifatiye ataho ziva ataho zija
mu kanya gatoya cyane rwose Pacifique mu gihe ibyo birego byo bari byo impande zose umuntu wese aziko afite uruhara mu buzima bw'abanyagihugu bwazimanganye haba ku ruhande rwanyu cyangwa urundi ruhande rwa leta muriteguriye gusaba ikigongwe mu gihe ibyo birego byo bari byo
mu kanya gato abantu bazaba bakoze ibyaha turiko turabona twe dusaba ko sentare mpuza makungu ibakira urubanza bagakubitwa intahe mu gahanga umuntu ashobora guhaguruka ngo yice abantu
ngo
gusaba ibigongo umuntu ashobora guhaguruka ngo amara abantu ngo gusaba ibigongo ugafata abakenyezi ku nguvu ngo gusaba ikigongo
imbere ku mpijambo
nimba ari je nabikoze niba umworeko nimba ari inkuru nziza yabikoze niba umukoreko dusaba ubutungane dusaba ibigongo
ego imbere ku mpijambo umuntu wanyi dufite deo reka mpijambo umushya ntahe wiri nyamitwe nawe nyene agire icavuze kubiheje gushikirizwa
Murakoze cyane kuri iki jambo. Icyambere pacifika remera neza yuko mu 2025 yari hano ariko mu mfuko yari afite amafaranga yo gushobora guhunga mu gihe ingengo y'imari. Twarahuye mu bijyanire bitari bike mbere arabizi ko twabonana. Icyo ntemera ni uko hari n'umwe namurungitse ariko kuko nimba ari umwana mbyara namurungitse ko intumwa yaramuhenze. Jewe twabonana amasomo yandi tukavugana mu bijyanire na telefoni yo yari ikimenda ifite nta numwe nari mu kumutumako ikigira kabiri ibyuko umuryango wanje uri hanze icya mbere cyoco bari asanzwe biga hanze abana bahanze bari asanzwe biga hanze kandi sindi umurundi wa mbere arundisa abana hanze ikigira kabiri barazi byambaye ko aho basabye kunyandagura kandi nkagandagurwa nkacagandagurwa n'abantu bari mu Rwanda bagana nabo nyine bakafite ikintu nazo bateguye yuko bonyitse bakinyicanya n'umuryango rero ibyo nukuri abo bibaze yuko bashobora kwica abantu hanyuma kugira ngo abantu ibyo bavuga abantu badamaze mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano hari ibyo byarabaye bimwe bavuga ngo byandondeza n'ibiki bica abantu bamara kubicira bagaca bagerageza gufata amasanamu bakarongera hirya no hino ngurumva ngo leta ibwira amaze abantu ababikora bamwe barishikanye baranabivuze barishikana muri ubutungane rero nta gikorwa munsi y'izuba kitamenyekana n'ukuri kuyasaba akajya ahabona nk'uko ubundi aburabwe rwagerageje gufasha uyu muntu hanyuma akaba yifitiye amafaranga kugira ngo ashobore guca agenda mu gihe yomera nabi nayo abandi bagasigara barapfa bari ngahaakirango yari nabivuze mbere rero kugira ngo tuyifate umwanya muremure ko mwadusabye gutanga iyishu ngufi ni uko twogira tuti igihugu nic'abarundi n'abarundi bose kugira ngo dushobore kukironkamwo amahoro ni uko ubutungane bwokora bagakurikirwa mu gahanga ibyo mvuga ngo ubutungane mu mpuzamakungu ivyo kuri mepiriburwa muri gihugu cy'u Burundi biba mu gihe inzego zidakora inzego z'ubutungane mu Burundi zirakora iyo zikibi zirafatwa zigahanwa kandi ikindi naco ni uko igihugu gifite inzego zitoreye abanyagihugu bitoreye inzego zatowe n'abanyagihugu kuva ku mukuru w'igihugu inama nshingamateka nkenguzamateka babura amatari barahari abatwara amakomine mitumba bose barahari iyo nta muntu yoze asungaraye mu Rwanda yavuge ngo ibyo cy'u Burundi ngo gitwara ngo muri sekeri n'ahandi ibyo ntibizashoboka ibyo nabyo ndi kubwira agateka kazina muntu n'ibyo bariruka bakajya muri ibyo ni aya nyuma yari yatowe y'ukonona umutekano n'agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi kubeshera inzego za leta z'ubutungane z'igipolisi n'igisirikare
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Deo mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Deo
jewe ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro mukanya gatoya cyane rwose
icyumviro bwa mbere ni uko tutamenyereye kuduhamagara kugira tubabwire ukuri ndanumvise wiri nyamitwe nyine mu mwibaza ndumve ne mubaza pasi savuga ukabona ibibazo biri mu Burundi igihe amatora yitegurira amatora igihe abari muri societe civile bagenzi bacu bahamagara abantu bavuga ko ngo Nkurunziza ngo yemeye gutwara yemeye kwitoza troisième manda ibararirago babivuga izuba riva jewe ndibaza ko tube tuvuga ukuri tubwira abarundi ukuri tubwira abanyaburayi ukuri ukuri kuratsinda uri hose w'umuntu w'imana birakwiye ko umuntu avuga ukuri igihe bavuga ku maradiyo ko troisième manda ibaye ibararigwa babivuga izuba riva bene umurango bene umutaga ari ngaho amaradiyo ari ngaho France 24 iri ngaho jewe rero ndibaza ko umuntu ashaka amahoro mu Burundi ndavuga ngo abantu bo barahunze ngo bahunze kubera babonye abantu ariko barashya gutwira umuntu izuba riva ku mutaga ndateye ubwoba nashaka kubwira uyu mwene data yatwara ishyirahamwe nk'uko ndaritwara Pacifique amenye ko uko icyaha cyose turi tumukuru w'igihugu Imana izokubaza uwo muntu ahiye azira ubusa politiki z'ubuturira abantu tugomba ko igihugu kijya mu nzira yo mu nzira nziza mu nzira y'amahoro twitonde tukine politiki n'iy'abadukina tubyemeye gukina politiki twereka abantu inzira nziza ijambo ry'Imana mugabo ntidukine politiki twereka abantu guturira abantu twereka abantu ibi na biriya kugira ngo abantu bagure umugi abantu bakurikire uyu cyangwa uriya ni naho bazoba baciye mu nzayo aba banyaburaya baratiriko turabahenda turiko turabahenda kugira ngo bazane amayero bazane amadolari twiyerekane ko turabera twikare ko dutunganye ivyo bintu navyo mumenye yaba bari ku maradiyo yaba bari mu sosiyete sivili yaba batwara imigambo uwo ari we wese ahamagarira umuntu mu nzira itariyo azobibazwa cya gatatu
musozere
nashaka ndababwire ko Uburundi bufise amategeko Uburundi bwari kukiye igihe bwikukiye rero twe turi mu sosiyete sivili twirinda kujya muri politiki politiki hari habari kujya muri politiki abanyamigambwe twebwe turamama tugasukamo mabisi mbega ushobora guhunga ugahunga utwaye imodoka umuntu ahunze aratwara imatera umuntu ahunze kujya kwitwa kwideplasa niko bafyita ntushobora guhunga ngo ugende utwaye ibintu ubwiye utwaye ibintu si guhunga
yego mushya ntahe deho reka ndabona akanya kagireka mpakanya abashinga ntahe twatumiye kugira ngo bagire icyo bavuze dutangure kuri Professor Deo ntinahamira ibishikirijwe mushya ntahe deho mubivuga kwiki
niko cyane jewe isigizwe n'uwo mushya ntahe deho n'ukuri birumvikana babona cyane ama nabivuze si ubwa mbere ikintu cyitwa ukuri n'ikintu gikomeye cyane ukuri n'ikintu gikomeye iyo abantu kumenya yuko ukuri ariko kubaka kuko kwambi kurabesha ubwira amaremende ya wamuvuga uti ibi n'ibi kwaza ngo ukavuga ibintu uzi ko biteranya abantu kandi ukaza kuvuga ngo jeje navuze n'ibyiza nibaza ko harimo kubura ubwenge harimo kubura ubwenge ubwo rero n'ikintu gikomeye ikintu uvuga rero nuko amategeko koko igihugu kirimo amategeko abwiriza gukurikizwa kandi n'ibindi bihugu birubahana kubera kimwe cyose kigahiza amategeko hariho n'amategeko mbere abara y'igihugu cyonyine urabona nk'ibintu mu byo gutora kuri konsitisiyo yamaze kwipronosa nta kundi ni uko nyine nta handi bitwara n'ibyo ariko urumva ibyo byo abandi ntibabikurikije bagize bati sigaho nk'uko abivuze Deo ati uko bigenda kose aramutse yitoje ntituzomwemerera nicyo gituma avuga yuko ukwitoza kwa Nkurunziza atanahamwe guhuriye na birya byabaye birya byabaye basanzwe baronderi ibindi kandi aho ubonaye babibuze bari biteguye uburyo kugira ngo bace bahunga bagende basige igihugu kirasa nako bari basigaye bagituriye hanyuma kandi ndagira niyongere ko nuko uburyo abantu bahari utanguye gushyira urwango mu bantu ugahita babona mu bwikigo cyacu cyarababaye kuva kera abenshi barafise inzigo kandi barawuze benshi jyama ndiko ndavuga nta murundi atabuze n'ubutabuze directement cyarafise inshuti yabuze nicyo gituma ngira ndi bose bakwiye kwemera ibyabaye twagira ukuntu dusoma kahise kacu gusoma kahise k'u Burundi kakaba kandi twese tukakemera hanyuma rero ndavuze ngo kundu umwansi cyangwa ire mugabo gerageza witonde hanyuma umuntu umwemere kwa se uwasha n'uburenganzira bwo kubaho atakindi
mumpe nisho ngufi muzamukoze egome mureka duhe n'ijambo mushyana ya Pacifique ni nahazwe agira icyo avuze kubyashikijwe na Deo mukanya gato ntwabishobora
nuko ibintu bivugwa n'uyu muntu wewe ne genera kimesubira kubivuga ko koko numiwe igihe twatagura ihiganiro Frederic nagusabaho kibiganiro cy'abantu babiri bangana jewe na Wirinyamitwe ndabwira nti ntusubire kuza naraza kumufasha urabona ko ari byo bakoze ibyo hanyuma ntumuze mu bisubire kugira ibintu bifite aho bihengamiye
turafise Pacifique turafise ukuntu ngaha ku iradio ijwi rya Amerika tutunganya ibiganiro
kandi wewe urafise ibintu bitunganya
Pacifique ibyo bitewe ko cyane gose duga ku ijambo mukanyanda guhaye okay
ubwa kabiri navuze yuko nashimye ikintu kimwe mu byo twavuze byashitse Wirinyamitwe aravuga kuri rimwe gusa yabwiye abarundi ko yahungishije umuryango kubera ko umutekano wiwe ubangamiwe mu gihe yiriko arandika ngo abandi bose nibaza n'imiryango mu Burundi ngo amahoro yari iraye wariko arahungisha dufise n'amakuru y'abandi bategetsi benshi ngaho bariko barondera ubuhungiro bw'abana babo bamwe bakabesha amazina imiryango hirya no hino turafise ayo makuru
ikibazo cy'imiryango ihungira hanze turashaka kukigaruka ko tuzokigaruka ko mugire icyo muvuze byashikirijwe na Deo n'ibyo twabasabye akanya karagiye
ubwa gatatu uko tutaturangiza iganiro nabwo kuvuga ko aya majambo yose muvuga ariko aragira no guta wakuba barazi yuko igihe cyo kwishura ibyo ariko barakora kiriko kiregereza ibi ejo bucyaratagura kwerekana muri woni ibyo bariko barakora raporo yanyu izosohoka mu kwezi kw'icyenda twiteze ko sentare mpuzamakungu izotinda ikugurura amatoza ku mabi ariko arakoregwa abanyagihugu b'u Burundi ibi byo kuvuga ngo bafite ngo ubutungane ngo buriko burakora Israel yari arufise Israel yari afite ubutungane bukora iminsi yose
ariko akanya karagiye Pacifique uduga ku ijambo uduga ku ijambo
ariko nicyabujije kuguhemuka kwiwe kuzara kwica igihugu no kuzana genocide mu gihugu cy'Ubudage
ego me
yashikirijwe na Deo mu myaka 10 ariko inyuma yatuzaniye amahano azoyishura nagira mbira abarundi ko bazovyishura kandi gihe cyo kwishura kiregereje
Pacifique murakura telefone kuri speaker ndabona umengo ntidushaka kumvikana kubera harimo interference nyinshi cyane gose reka ariko duhe n'ijambo mushana hawe iri Nyamitwe yagire cyavuze kuvyashikijwe na Deo mu kanya gato cyane cyashikijwe na Richard
gato nuko amajambo amwe buga yakiri iminsi igihe cy'u Burundi kuva kera cyamenyere ari yo bavuga ngo mwega kandi niba byagirembwa bigakunda bikunze ikintu n'ubu ubwo ari inzego zibazatindaganye bikanga ubu naho baduhaye ibindi bitanga byo mukwezi kw'icyenda ko ibyo aje barindiriye ni kuri abandi barindiriye ko iriya perezida igihugu cy'u Burundi cyane gikitswe mu kigiri mu minwe y'Imana ni rero nuko uko babyibaza uko byaza yuko igihugu cy'u Burundi kigeze mahano bitazokunda reka barindiriye kwezi kw'icyenda nabo nyine ndenda bakuriye ni kubishe cyuko uko bijyo uko bavibaza ariko bizogenda iyo mugi wabwo ukogera matohoza uko ni WhatsApp bagerageje kuzongera mara raporo bakoranye na Union Premier ibi tani byamaze kubananira kandi bazi yuko biteye bitenuke ukuri kugeza habona ukuri kugeza ikinyoma abarundi ntibagira ubwoba abarundi bivuga ngo uko uko bigenda kuko biteye bitenuke ahubwo abo bantu bazoguma bahinyuka nk'uko n'abandi bose bagiye barahinyuka bakagerageza kugira ibi bikaba mbega hari kiri gisumbuze ko abo bintu bya 15 hari kiri kiza gisumbuze ibyo twabonye n'amakati yabaye batera amakambi bica abantu bagira iki bizuga mu barabara niyo byose kubitsinda kandi ntibizogaruka nicyo madamu make mubabwiye niba ari kindi cyose cyose cyo kubeshuza ibyo bavuga ko umuntu yaturiye mu myaka biga yaturiye ngo asigira ashizi azanye na kazungu iki ni kinyoma bagerageje kugira ngo bandike iyo umuntu ari mbonera kure ategeze gutse aturirwe ateza kwishwa akishwa ubunyamaswa mbega ko bibaze yuko abo bantu bagiye barakora ibyo abarundi bakabazi kandi batazokeba bakababaza neza uko byagenze kuko gusatse kubageze barafatwa
tubibutse
abarundi bagiye kwama bari bashyize hamwe barashatse kubacanisamo ngo bave mu bya genocide ngo bahukume abatutsi bicane ibyo ni ibyo bikunze kuri benshi kuko abarundi baramaze kubona ukuri kandi barifuza neza yuko igihugu cyabo bacuba bakacyubakira ku kuri niyo cyateza ikinyoma
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard mwiriwe neza
mahoro cyane
muri hehe Richard
mu Burundi
mega murasikibazo ikimubiro mu kanya gato nabo umwanya wihuta
ashango mambaze patrike ni batokata nundi muntu yo kwirwara naza kumutwara umwanya ishura kutubaza tubiri gusa arakunze kuvuga ngo abarundi baragowe bagize ntimbega abarundi yemera ni abahunze mugabatswe mu Burundi s'abarundi ikindi kigira kabiri ndega kwa kunda kuvuga ngo nibafatire leta ibihano bafatire mu by'ubutunzi ngo bareke tanga ifashanyo ndega wayifatiye iyo ngingo wayifatiye mukuru w'igihugu kumenga siwe yobaraye ubusa barundi inyito byo tubaraye ama kindi kino vuga cyane majije byose ndabyumvirije naciye mbona ko mbere maze kumva nico cegeranye naciye mbona by'ukuri ko wewe waharwa ko yamaze gukura utwiwe batumahaye muri demire kataro ibyo ubu naho byobandanya byose uko bigenze kose wewe aramatwiro nkera mahera yubashaka mugani wado yuko rero yoreka kuzara kokeza akarabihuza abarundi bose murakoze
eh murakoze reka to mwijambo mushana he Pacific nazwe agiye cavuze ko byo mushikirije Richard duga ku jambo mushana he
mukanye gato cyane kaza timbega abarundi nabahunze gusa no abarundi nabarundi bose hariho abakunze kuzana imvugo zo gutucanisha mwe bamwe babita ngo abene gihugu ngo abandi nabo ngo nabanse bigihugu sivyo twese turabana bu Burundi twese turota bimwe numuvyeyi umwe tumwipfuriza kimwe amahoro no gutera imbere ariko igihugu kugira kiye mu mahoro harabaye hamasezerano abarundi bavuganye barabize yagiye birabajyanisha muri kahise barumvikana ngene Burundi bukwiye kubaho kugira ngo bushobore kuguma mu mahoro atawanja wangura umugabo witwa Petero Nkurunzi yarabihonyora byose adusubiza mu kaga mu byo twayifuze ko twasezeye ubwa kabiri ati mbere ko mukunda kuvuga ibihano mwibaza ko ibihano bizofatirwa Petero Nkurunziza ico ni kibazo gikomeye cyane nivyo ibihano twipfuza nibishikira Petero Nkurunziza akareka kubandanya ahonyora abarundi muri ibyo bihano hari umwanya utoroshye urugamba rwose nibigare rwagoroshye hari bitoroshye bizotugora twese twese tuzobara afise bene wacu bose buzuye ngaho twese namagogwa kuri twese ariko ibyago byaraduteye nyine ni gushika dushobore gutora umuti bituveko Nkurunzi iza niko bivuze neza abantu bapfa abantu bicwa n'inzara abantu bagwara icyo sikiyado kiwe kuko abo yicawe nyine ni benshi aje ni bitoyi ariko duteza gukora ku buryo arekura igihugu kigasubira kuba igihugu cy'abarundi bose
Pacific
reka kigwanya abandi
reka sure ku kwibutsa ko aha muri leta z'umwe za America n'ahandi mu bihugu byose umukuru w'igihugu bavuga ko ari president s'umugabo hanyuma nibirego itashigikiwe byo kuvuga ko president yica abantu ivyo nibirego ibirego byose bitari sentare itaravuga ko ibintu bimeze gucyo nibirego twenga kwiradiwe ijwi ry'America tashobora kwemera ko bibandanya na gatoyi reka ariko duhe ijambo munywanyi Oscar mwiriwe neza
uyi ndagize mwiriwe
muri hega Oscar
ndi muri Sweden
murafite kibazo murafite cyumviro
ego je n'icyumviro cyikiriza nuko kuri kinyano hereje ko nibaza ko mutumira abantu mu biganiro mwo kwemera ko hari habemera ko Nkurunziza ari umukuru w'igihugu n'abatemera ko Nkurunziza ari umukuru atari umukuru w'igihugu nibaza ko mwo turekera uburenganzira bwo gufata Nkurunziza ashobora kuba atari umukuru w'igihugu mu gihe dufite ingere tubisigura kwingene yatowe bitari biciye mu mategeko
ubwo Oscar ubwo n'uburenganzira bwawe ariko ntitwemera ko abantu bavuga amajambo kugaya abandi cyane umukuru w'igihugu ngaha muri leta z'umwe za America umukunda utamukunda ni president n'ahandi niko biteza kumera
nibaza ko muri leta z'umwe za America bakuru b'ibihugu batogwa bikwirizwa shingiro nibaza ko ari umukuru w'igihugu muri leta z'umwe za America atwari igihugu atato
Oscar duga ku kibazo cawe kubera wewe nturi muri commission yerekeye amatora ivyo ntidushaka kuvyumviriza duga ku ijambo ubaze ikibazo
murabyumviriza kuko iradiyo igeje kumviza ivyo bitandukanye mugaye cyo nagomba kubaza jewe ico nagomba kuvuga ati tukubaza comtel mugabo nagomba kuvuga ko ibi bintu bari ko baravuga by'ukuri ukuri sinibaza ko gufise umuntu umwe gusa bamenya neza yuko abantu bishwe abantu bariko babandanye bagandagurwa n'ubu n'ubutegetsi bw'i Burundi buzobibazwa umunsi uyu canke ubundi mwigeze kuvuga ibigongwe nibaza ko atabigongwe bizoba hazoba gucibwa imanza ntahi gakubita mu gahanga abantu bose bavuze ibyo bagirizwa icyo nagomba kurangiriza ko sinagomba kuvuga byinshi nagomba kurangiriza kuri wewe mu journalist Frederic Nkundikizi wogerageza ukiku ukagira umutima amenyo iki kiganiro ijwi rya Amerika rikari ijwi rya Amerika ntibijwi by'umugambo sende David cyangwa ijwi ry'umugambo ya leta y'Uburundi
izo ni zangorane z'abarundi umumenyesha makuru aterezwa kuba ari hagati ivyo ni vyimviro biri mu mutwe wawe kandi ni wawe ubifise gute urumva urafite ingorane reka duhi jambo reka duhi jambo abashikane bagira ico bavuze kuvyo muvuze reka duhi jambo wili nyamitwe
jambo nagira ngire uriye kuvuga yuko hariho abemera ko igihugu hari n'abatabyemera icambere ni uko demokarasi ari gushyira aho abanyagihugu bashyize icyo nicyo cyishe Burundi yuko uyutowe n'abatowe bashya bagandagurwa kera abaye mirongo itandatu na rimwe aho abasore bashya bagandagurwa kera abaye mirongo itandatu na gatanu aho abashingamateka batowe bagandaguwe hari abaye mirongo icumi na gatatu aho ndadaye n'abiyo bishwe n'abanyagihugu bakagirwa ko ibi byose rero nibyo byagiye bironona demokarasi yacu ko habaho akazi k'abantu biza kumenga nibo bategereza kuba bari mu bibanza bitabonetse kituzasenya byose mu bibiri na cumi burya byarabaye aho abatsinzwe baci bagira ikibiri banavuga ngo bakeneye ibiganiro n'umugambi basize amatora hanyuma bagatera amadenade hirya no hino bakica abantu nuko hari muri Bujumbura twita Rirare hari kure abantu benshi batashoboye kubimenya hanyuma mu bibiri na cumi na gatanu cya kibiri cyace gihinduka senarezi abantu grenade irategwa ibizigwa amabarabara bagerageza kuvuga ngo bakeneye ibiganiro ibyo rero ukuri uwaca mu byiko higisha ukuri ni uko niko abarundi bamaze kwitorera indego kandi umukuru w'igihugu ahari yace n'abanyagihugu nta muntu n'umwe ashobora kuza ugatuka iwe ngo igihugu cy'u Burundi ngo ntibigire umukuru w'igihugu ntibyagenze ku byagenze bigira iryo shingiro rirahari ntibigeze bivanwaho rirahari rero nibarindire amatora akurikira n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibibazo nabyo ko mu kwicenda igihugu cy'u Burundi gisenyuka tuzosubira kuvugana mu mwaka ugetegereje cyagiye n'icyakenye hari n'umuntu wese nk'uko uri kwandika muri iyo mafishi kuko petero nkuru nziza perezida w'u Burundi ngo atazashobora kurenza iyo bibiri na cumi na gatandatu adapfuye rero iyo bibiri na cumi na gatandatu irabireye
umugore
mutwara buriya wari n'umutekano n'ubu u Burundi
ndabona ndabona akanya katujanye mushiga na pacifique namwe mbwira icyo muvuze ko bishikirijwe
abasavura nabwebwe murimo ngo tuvuze ko tutembera ko Petero Nkurunziza ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi nivyo twarabivuze kuva kare twaramwubashye kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva avuze ko aho niyo ibwirwa shingiro twese tumwemera nk'umukuru w'igihugu wacu ubu ntakiri umukuru w'igihugu wacu ibyo wiri nyamitwe avuga ko abantu batowe baca bicwa birabaje gose kandi natwe biratubabaza ibyagiye biraba ku bantu bishwe baratowe ikibazo ahubwo ubu naho ni uwishyize hatatowe yatanguye kumara abanyagihugu icyo nicyo kitubabaje nayo ubundi ku bwacu Petero Nkurunziza yahonyoye amategeko ku bwacu ntakiri umukuru w'igihugu cyacu kuva itariki mirongo ibiri na bitandatu z'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu twebwe ntabwo tumwemera nk'umukuru w'igihugu nawe nyine arabyerekana mwe mwarabonye umukuru w'igihugu adasohoka igihugu mwarabonye umukuru w'igihugu
adakwiye
adashobora kujya mu bandi nawe nyine arabizi ko atari we burya ngo ntihagoye kwiba ingoma
ndabona akanya kagiye reka ubwo ari uburenganzira bwawe mushe na he pacifique mugabo icyo tuvuga ngaha ni uko ku ijwi rya Amerika tutemera ko abantu bakoresha amajambo reka atyoza umukuru w'igihugu reka duhe ijambo professeur tubahe ijambo rya nyuma ndabona akanya kagiye professeur de gracias nkinamira muduge ku ijambo musozere
yego cyane urakoze cyane ndakunyakiza rwose cyane benshi cyane nagomba kuvuga nuko abantu bakwikuramo iterabwoba urabona gutera ubwoba kabandiye ngo muri kazi uze ngazora izo gushyikira baravuga ngo mbuye kubiha ngo mukwezi w'icyenda ngo nibyo bafatiye nk'umuzovuye muzobiriya jyewe nibaza yuko ibyo atakindi bivuze na mba kuko nabo nyine igihe babitegura kuba mu 2014 mu 2015 ntibari bazi kubizobananira urumva rero birashobora kwanka nabo nyine bikabananira ibyo rero gutera ubwoba nta kamaro nta ruhare rwabo ikintu bavuga rero ni uko abantu aho bari bakoze amabi n'ababahaye indaro ubu barabizi barazi neza ibintu bindi byagenze hari n'aho ibyo bakoze bakiyifise bazobarekura nabo nyine bakaza imbere y'indaye kugira ngo ubutungane bushobore gukwa nibaza ko aribyo bya mbere rero bikomeye kuko urabona ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu atari umukuru w'igihugu nakubwira imana jyewe mu mirongo irindwi na kabiri
namaze musozire ndabona musigaje amasegonda cumi
ndageje ne numero ndi na kabiri namaze amezi atandatu mu bitaro kubira hari umuntu yansokoye mu mivyimba mu mpimba urumba ndarengira mutani cyaka
2020 ariko
icyo gihe
umuntu ndagushimiye cyane gose ukanya watoye ndagushimiye mushyantahe w'irinyamitwe ndagushimiye nawe mushyantahe Pacific nazwe ndabashimiye ku ruhara mwagize muri kiganiro turashimiye abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo tukaba kandi dushimiye na engineer yadufashe mu ngabwe z'uma na fatukarara yegeranije ikiganiro turashimiye inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.